Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Iri ni sango ry'amakuru mu Kirundi ndabaramutse ndabahanikaze muri kano kanya turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 19 ndamukiza mu mwaka w'umubiri na 2022 ano makuru ndayahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize amazi iminsi mu gashoka komisariya y'igipolisi ya komine Buganda uwo n'urongoye zone ya Gisenyi muri iyo komine iri mu ntara ya Cibitoke amakuru ava mu banyagihugu avuga ko azira kudandaza igitoro cha magendo akura hakujya mu gihugu cha Congo iharanira intwaro rusangi buramatari w'intara ya Rumonge aragabisha abakora mu gisata cy'ukunguruza abantu muri iyo ntara ko atangingo iduze ibiciro yigeze ifatwa na leta abivuga mu itangazo yarayasohoye ni mu gihe harangwa imyidogo mu banyagihugu ku biciro by'umurengera ku bakenera kwiyunguruza iterabwoba niryo rirangwa mu migwi y'abamayimayi ku Barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda mu gihugu cha Congo iharanira intwaro rusangi babashira mu mugwi umwe wabo bita abansi babo bo mu bwoko bw'abanyamurenge muharanira agateka ka muntu baranegura aho abantu bazira uko basa bagasaba umutekano kuri izo mpunzi z'abarundi ido nido ni mukanya usubiye kubaha ikaze mwese
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ano makuru tuyahere kujanye n'umutekano abantu babiri batowe ibiziga kuri uno wa kabiri muri province ya Bujumbura meri ku mutumba Gatunguru umwe akaba azwi ku izina rya Ndikumana Constantin nkuko byemezwa n'igipolisi biboneka ko yapfuye anizwe abamumenye basanze yari nyumba 10 wo kuri uwo mutumba wa Gatunguru yavukiye muri zone ya Kamenge undi yatowe ikiziga ntiyashoboye kumenyekana nkuko ayo makuru abandanya vyemeza icagaragaye gusa ngo nuko yishwe arashwe umuntu umwe akaba yafashwe ku mvo z'amatohoza urongoye zone Gasenyi yo muri komine Buganda ntara ya Cibitoke afungiwe mu gashoka ka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara kuva mu ndwi iheze yafatanywe igitoro cyo mu bwoko bwa essence ariko aragicuruza mu buryo butemewe n'amategeko amakuru ava muri iyo ntara avuga ko yari yagikuye mu gihugu cha Congo iharanira intwaro rusangi abanyagihugu bo muri iyo komine bagasaba ugo rudandazwa rwa magendo rukogwa n'abajejwe intwaro gutuzwa abafashwe nabo bagahanwa vy'akarorero inkuru twateguriwe na Benia Serakana
Maomba z'umutima yafatanywe amaritiro arenga 800 atanguye kuyadandaza abanyagihugu baho mu Gasenyi bavuga ko ico gitoro yari yakiguze mu gihugu cha Republika iharanira intwaro rusangi ya Congo Ayo makuru nyene avuga ko uwo mutware Maomba z'umutima yagerageje gufumbatisha abapolisi bamufashe ariko bibi by'ubusa inyuma yo gufungirwa kuri komisariya y'igipolisi ya komine Buganda kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze yaciye ajanwa gufungirwa mu gashoka komisariya y'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke kuva kuri wa gatanu uheze abanyagihugu bo mu Gasenyi bavuga ko uwo mutegetsi yaba yitwaza ko asanzwe ari umunywanyi wa CNDD-FDD yama yakoze urwo rudandazwa rwa magendo ariko ntahanwe batanga akarorero k'inka zishika 15 aheruka gufatanwa bivugwa ko zari zibwe muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo ariko ntiyigeze akomakomwa bavuga kandi ko ibyo akora byose abikora afashanya n'imbonerakure mu kwikorera ibya magendo akura muri Congo Abanyagihugu basaba ko amategeko yakurikizwa kugira barandurane n'imizi ugo rudandazwa rwa magendo ruranduranwe n'imizi abafashwe bagahanwa bataravye igihagararo cabo canke imigambwe barimwo
Benia Serakana arakenuye muri politike isubirizwa ry'abasirikare barenga igihumbi bageze mu zabukuru ngo rikwiye kuba hisunzwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha ico ni icifuzo casho bino mu rwengezo arongoye umugambwe UPD zigamibanga akaba afite amakenga yuko abo basirikare bagizwe ahanini n'abahoze mu gisirikare cha kera bita ex-FAB bashobora gusubirizwa hatubahirijwe ibitigiri byerekeye amoko nkuko bitegekanijwe nayo masezerano y'Arusha mu nzego z'umutekano dukurikire Shovino Mugwengezo.
Twese turazi yuko amasezerano ya Arusha ategekanya ibitigiri ku bwoko bw'abatutsi, agategekanya n'ibitigiri ku bwoko bw'abahutu. Izo bitigiri rero ni ibitigiri byanditse mu rwiza shingiro. Nkagira nti rero hamwe ivyo bintu byo kwisunga amategeko ntangorane nta kibazo, ariko bikisunga amategeko muri abo bantu bagenda baja gukukuruka bagasubirizwa muri mu bitigiri nyene tuzi bitegekanijwe n'ibwiriza shingiro n'ayandi mategeko agenga igihugu cacu. Twizere yuko umugambi nk'uwo utagamije kumerera nabi bamwe n'ukorohereza abandi, ari nacyo gituma ibyo bibaye. Buno nyene igice gikurikira nuko haca hinjizwa abandi basoda ku rugero abandi basohotse bakukurukiye ko kugira ivyo ntibihave bitera ikibazo mu gisoda, kuko murazi ko rya rwego ari urwego ruhambaye cyane, n'urwego rwatumye nkumbure igihugu cacu kija mu bihe bibi bibi. Nicyo gituma amasezerano ya Arusha ategekanije ibitigiri ku bwoko bw'abatutsi n'ibitigiri ku bwoko bw'abahutu. Nicyo gituma rero ivyo kokorwa byose byo kwisunga amategeko ntiyagira ikintu na kimwe birengagiza ngo nuko hariho ibyiza shingiro rishasha. Nibakorere ku bwiza shingiro ryategekanya ingene ryategekanya ingene amoko yose yoserukirwa mu nzego z'igisoda canke inzego za z'igipolisi. Amakenga vyotera uwari wese yovyumva nuko abo nibamara gukukurutswa mu kibanza cabo hoja hajamwo abandi babikore bisunze amategeko, hanyuma ntihagire ubwoko burenganya ubundi.
Inzamba
turabandanya nano makuru. Imyidogo ni yose kubiyunguruza bava mu ntara ya Rumonge baje mu zindi ntara no mu gisagara ca Bujumbura biturutse kwiduzwa ry'ibiciro zo kwiyunguruza zabaye umurengera. Ku ruhande rw'abajejwe intwaro, buramatari w'intara ya Rumonge agabisha abaduzi ibiciro ko uzofatwa azocibwa ihadabu yongere afatigwe n'imodoka. Ni nkuru ya Haul Nkengurutse.
Ibiciro vyo kwiyunguruza vyagwijwe na kabiri canke gatatu ku bava mu Rumonge bafata ingendo baja mu zindi ntara. Abava mu Rumonge baja mu ntara ya Bururi bahora bariha ibihumbi bine vy'amafaranga y'amarundi, ubu bariha ibihumbi cumi. Ni nayo bariha abaja Inyanzarake aho bahora batangishwa ibihumbi bitatu gusa. Aho ni ku birometero bidashika mirongo ine uvuye mu Rumonge. Ayo mafaranga ni nayo atangishwa abiyunguruza bava mu Rumonge baja mu gisagara ca Bujumbura kiri ku birometero mirongo indwi. Abadereva bavuga ko iryo duzwa ryaturutse ku bukene bw'igitoro. Mu itangazo rya buramatari w'intara ya Rumonge ryo kuri uno wa mbere, konsoratore Nitunga aragabisha uwo wese azohirahira agatoza amafaranga y'umurengera wazocibwa ihadabu imodoka yiwe nayo ngo ifungwe. Ku kibazo kijanye n'igitoro, urongoye iyo ntara avuga ko yashizeho umugwi kugira uzurakurikirana neza ingene igitoro gitangwa iyo kibonetse, gutyo ibyitwazo bibure.
Urakoze Hawule Nkengurutse. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi y'Ubusenda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zimaze iminsi ziterwa ubwoba n'umugwi w'abamayimayi ubabwira ko ataho bataniye n'abansi babo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Izo mpunzi zisaba ishirahamwe HCR canke abandi bagira neza kuzimurira ahandi hari umutekano. Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi.
Biraboneka neza yuko ubwoko bw'abatutsi butoroherejwe ngaha mu ikambi, kuko hasanzwe hari ikibazo kiri hagati y'abatutsi b'abanyamurenge n'abamayimayi. Abamayimayi rero umuntu uwo ari we wese wabonye ko ari muremure afite izuru rimeze gute baca mubona ko ari umuntu wo hasi w'abanyamurenge, babona ko ari umwasi mu bandi. Era abo bantu urumva ko batokoroherezwa ibibazo byose bahura nabyo iyo bageze muri bo ari icyo bari kuronka. Uri muri bo baguma bakwinuba, baguma bakubona ko uri umuntu mubi, urumva ko atari byiza. Amashyirahamwe amwe ariko aragaragaza kuraba ukuntu yoza arahuza barefije n'abakongomani mu rwego rwo kwerekana yuko abantu bose yitwa Murundi yari ngaha muri Kongo ataje kugira ngo arondere inyungu muri Kongo ahubwo yahunze kubwo umutekano wiwe. Wese ukwimvira yuko yohava akira nayo akagira icyo afasha kuri abo bantu, kuri uwo mugore w'abantu ufite icyo kibazo, yari kugaragaza akaraba icyo bafasha kugira ngo turabe ko boronka agahengwe, nimba bishoboka ko abantu baguma bavuga ngo ikambi zimugwa, yaba byashoboka ikambi kimurirwa ahandi hantu, kuko hayi ni ahantu hari ikibazo umuntu umwanya uwo ari wo wose afise ibijyanye n'umutekano by'amaso abatutsi gusa. Hari n'abandi bantu bafite ingorane zitandukanye, usanga bakwibutse ko uvugana n'abana akabwira gute ukamuntu wibaza umwanya wose winjira mu ikambi ngo bajye kurondera naka ngo yakoranye n'umugore n'uyu n'uyu.
Ntamvo n'imwe yosigura amabi ariko arakoregwa impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi. Ivyo bishikirizwa n'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'impunzi ziba mu makambi CBDH Vika. Ugo runani ruvuga ko ata muntu n'umwe yozirukwasa. Leopold Sharangabo ni cegera c'urongoye ugo runani CBDH Vika, tumwumviriza.
Ni ibintu rero babagize unabidafashe kuko kubakeka ko bashobora kuba basa n'abanyamurenge, ntibivuga ko bakorana nabo kuko impunzi z'abarundi ntabwo ari abanyamurenge, ni abarundi kandi nta na rimwe abarundi bigeze bivanga mu bibazo biri hagati y'abanyekongo. Rero ni ikintu kibaje rwose kubona abarundi bariko barahohoterwa kandi bateze gucungirwa umutekano wa leta ya Congo. Biteye isoni n'agahinda nuko usanga na bamwe mu nzego muri Congo, b'abapolisi canke banashaka nabo bakora kwa muganga, usanga benshi bagenda bashigikiye iyo migwi y'amayimayi, bashigikiye iryo totezwa kuri abo barundi bamwe bamwe, bikaba ari ibintu bibabaje. Kandi aravye no muri rusangi n'abarundi bari muri Congo bafashwe nabi cane, baragirirwa nabi, nabo batavuga rumwe na leta y'u Burundi bahunze muri Congo nabo nyine bagenda bamerewe nabi. Ni ibintu biboneka ko bimeze nabi, bihagaze nabi mu kuri izo mpunzi, byagira rero kuri abo basanzwe bitwa ko ari abatutsi bo bikamera nabi cyane kubera urwanko basanzwe bafitiwe n'abanyekongo bashigikiye abamayimayi. Murazi ko kenshi na kenshi n'abamayimayi basanga mu makambi bakabatera, bakabanyuruza, bakabakoza ibyo bashaka. Ariyo mpamvu twe dusaba ubwa mbere na mbere leta ya Congo gukora ibishoboka byose kugira ngo abarundi bacungire umutekano, hashize nayo ikaba igakurikirana, igahaguruka, igatera ibyatsi yo nyifato, amakongo agatera ibyatsi yo nyifato, kugira ngo igice kimwe c'impunzi ntikibana gihohoterwa, ntibabandanye bagirirwa nabi, ahubwo bafatwe nk'impunzi, bafatwe kumwe, kandi n'impunzi z'abarundi buryo zihohoterwa muri Congo batagaburirwa, bataronka ibya nkenerwa, bataronka mu buvuzi bukwiye, nabyo nyine bihagurukirwe.
Inkuru ya nyuma yano makuru ijanye n'imico kama, ururimi kavukire niwo mushinge w'iterambere. Byashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikiranganji w'Indero François Havyarimana mu gihe bariko barahimbaza umunsi wahariwe gutsimbataza ururimi kavukire. Yasabye abarundi guha agaciro ururimi rwabo rukoreshwa muri byose na hose. Kurikira
muri uno mwaka duhimbaza uno munsi twishimikije iciyumviro kivuga kiti ikirundi umushinge w'ubumenyi ushikana abarundi bose ku iterambere. Ico civugo kiratanga umuco ukwiye werekana ingene iryo teka duterwa n'ururimi rwacu rihambaye. Kukaba nkako ururimi n'umuhora w'inyigisho zaba izerekeye ubumenyi canke indero, ingeso nziza, agateka kazi na muntu, ubuntu, eka tutibagiye n'ivyerekeye ubuhinga uko bwoba buhanitse kose. Ubwo bumenyi bwose rero bunyura mu rurimi bugakwiragira mu bantu, maze iterambere rigakurikira atawusigaye inyuma. Duteje imbere ururimi rero tuba turiko turiteza imbere. umunsi nk'ubu uduhakaryo ko kwama tuvyibukana ntaryo tukigira inama yo kwama dutera intambwe mu kwitaho no gukomeza ururimi rwacu n'imico yacu.
Uwo munsi mpuzamakungu usanzwe uhimbazwa kwigenekerezo rya 2021 Ruhuma uko umwaka utashe. Ni na hano duce dusozera no makuru mwakoze kudukurikira. Josine Kazenije twari kumwe, ndabasezeye ndabifuriza amahoro iwanyu naho ubutaha.